Mu Burundi bahunze igihugu cyabo kubera umutekano muke warangwa mu Burundi mwaka 2015 hari abashikiye mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda n'abandi bagiye mikambi ya Mahama abashikiye mu bisagara uno munsi baremeza ko uko iminsi igenda ariko ubuzima bunanirana bakabura amafaranga n'ibikoresho by'ishuri abana bakirukanwa bikabatuma baheba amashuri abandi bamwe mu mavyeyi bari bitabiriye umunsi mukuru w'impunzi wahimbajwe kuri uno wa gatandatu ku mpunzi zo mu gisagara cya Kigali bamenyesha radio Ijwi rya Amerika ko kugumiza abana babo mu mashuri byabananiye kubera mikoro make
amashuri y'ini Kigali arazimbye cyane abana hariho abana bamwe bamwe birukanwa kubera babuze minervare nabagataha kubera n'inzara baba bashonje bakabura ibikoresho nukuje umuntu arasaba imana niko tubivuga ariko ibyo bintu byose biratubangamiye n'ukuri
kwigisha abana muri Kigali biragoranye kabisa biragoranye kuko ubu ibintu birazimbye na cyane cyane twebwe impunzi biraturemereye cyane kwariruka ejo cyangwa ya ejo haheze tubura kubona utwo dukeya umuntu ashobora kujya akaronka nutwo ashobora kuba yorihira umwana ku ishuri ariko ubu nayo kujya kugira umuntu ayobone biragoye kabisa
Patrice ntaduhoka arongoye impunzi ziba mu muji amenyesha ko abavyeyi batarira busema mu myaka iheze abana hari bamwe mu Barundi babafasha ariko ubu bisa n'ivyahagaze bigatuma abaheba amashuri biyongera Patrice ntaduhoka naho yamenyesheje ko atabitigira inyezi nafise amenyesha ko batari munsi y'igihumbi ku munsi 2019 serukira
bari abavyeyi kandi birumvikana uri mu buhungiro batagishobora kwishyurira abana ko ASL yirwa kwishyurira abana 2016 tugishika yindi myaka yose ntibasubiri hanyuma twaciye twiyungunganya kugira dushobore kubishyurira abafise umutima wo gufasha abaturage baraturuguruza konte muri mezo sharomo baradufasha turayuguruza umwaka weze barabitura bishyura batari bake bari 3000 n'uburera abo bana twara twishyurira bose bari mu bibazo n'ukuri
Impunzi zo mu muji wa Kigali ziravuzwa ku buntu ariko abana ntibigishwe ku buntu twabajije urongo y'izo mpunzi nimba aho bahari insiguro nawe yishura ati
batubwira ngo kugira ngo bakwishure amafaranga y'ishuri ngo nubuje mu nkambi nawe mu nkambi murazi yuko tari bose bashobora kubayo kumvuzi tandukanye hanyuma kandi twaje dusaba tute amafaranga ngo kwishure mu nkambi niyo yabishurire aho bari kuko umwana yigahageze naha twasubiye gusaba dushimitse nk'uno munsi mukuru ko bodubogerageza ico kibazo cyo kwigisha abana bakagidufasha
abavyeyi rero bari bitavye uwo munsi mukuru wagenewe impunzi barasaba ababishoboye bose kugarukira kuri abo bana ubuzima bwabo bugiye guhagarara biturutse ku buzima bw'ubuhunzi ababyeyi babo babayemwo uwo n'umwe muri abo
jewe noshimira cyane cyane iki gihugu cyatwakiriye turagishimira cyane kandi n'ubu kibandanye kidufasha mu kutwakira ariko ikintu nayisaba cyane ni uko bodufasha abana bacu bakiga kuko ni Burundi bw'ejo mukatwishura amashuri y'abana kuko biratugoye n'ukuri
Tubibutse ko umunsi mpuzamakungu hari w'impunzi uhimbazwa buri mwaka igenekezo rya 20 kwezi kwa gatandatu kuva mwaka 2001 icyo gihe gihurirana n'imyaka 50 yari iheze amasezerano agenga impunzi ku isi yatewe iki gikumu igenekezo rya 28 kwezi kw'indwi umwaka w'1951 yemejwe uwo munsi mukuru washizweho n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira impunzi zo ku isi yose zibukwe ingorane zabo zimenyekane hanyuma hatoga umuti utuma abantu badati zabo icegeranyo cya buri mwaka cishyirahamwe ASL gitaye impunzi ku isi cyasohotse ku gerekezo ya 16 za kuno kwezi kwa gatandatu cerekana ko impunzi ku isi zimaze kurenga miliyoni 100 ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho ineza y'abana UNICEF naryo nyene gerekana ko mu mpera y'umwaka wa 2021 abana miliyoni 33 n'igice ari bo bahunze ibihugu byabo ibice 36 ku ijana bakaba munsi y'ubugaragwa bwa Sahara muri abo bana icya gatatu cyabo niho bashika mu mashuri yisumbuye nk'uko UNICEF ibandanye ivyerekana Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.